intererano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Ndabaramukije mwese muteze amatwi Radio Inzamba, nongera ndabifuriza guhera heza neza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri no gutangura uwundi mu mahoro. Ikiganiro cy'urwaruka cya nyuma cyo muri uyu mwaka rero kiza gushimikira ku byo urwaruka rwifuriza Uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ugiye gutangura.
Ndafite ijambo.
Imbere yo guha ijambo urwaruka, tubabwire bimwe mu byaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Nko mu gisata cya politike, tubabwira amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu yashikanye ku butegetsi Evariste Ndayishimiye w'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'ishyirwaho ry'izindi nzego shasha. Mu bijyanye n'agateka kazina muntu, harabandanije hibonekeza abantu bicwa, ababura irengero, abasinzikarizwa ubuzima n'abafatwa bidaciye mu mategeko. Amashyirahamwe nka Rigiteka na Akati aharanira agateka kazina muntu mu byegeranyo byayo byasohowe haheze imyaka ijana hashyizweho inzego nshyashya yaharuye abantu baba amajana abiri bari bamaze kwicwa muri icyo kiringo. Mu by'umutekano harumvikanye ibitero mu kwezi kw'icyenda mu bice bimwe bimwe by'igihugu by'abantu bitwaje ibigwanisho. Mu gisata cy'impunzi, bamwe mu bari bahungiye mu bihugu by'akarere Uburundi burimwo hari abatahutse kuko bumvise ko hagiye inzego nshyashya. Hakaba hakiri abandi barenga ibihumbi amajana atatu bakiri mu buhungiro nk'uko ibitigiri biva mu bihugu by'abakiriye bibyerekana. Ijambo ni ry'urwaruka don ari mu Burundi ati abarongoye Burundi muri uwo mwaka ubwo dutangure bo kwikubita agashi bakubahiriza gato y'akazina muntu kuko kageramiwe.
Umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri waranzwe n'ibihe bibi bya politike, na cyane cyane ko ari wo mwaka wari urimo urategurirwamo amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, aho hari hariho ukutihanganiranira mu bya politike imbere y'uko abaho ikigihe cyo kwitegura amatora. N'ibihe rero bidasanzwe byagumye bibandanya mu byo kutihanganira mu bya politike, na cyane cyane mu gihe cy'imyamamazo n'imbere y'imyamamazo ndetse n'inyuma y'amatora. Habayeho utunenge twinshi twigaragaje mu bya politike, habaho n'amatora yabaye amatora mabi, amatora yaranzwe n'ubusuma budasanzwe. Ni umwaka waranzwe n'amabi y'amayobera, waranzwe n'ububisha bwinshi, kandi tutifuza kongera kubona nk'abenegihugu mu Burundi. Icyo gituma nk'urwaruka dusaba dushimitse yuko hobaho politike nziza, politike ihurikimo imigambwe yose, kandi abarundi bakamenyera gushira ahabenegihugu bashize. Ibingendo by'ubusuma no kubona amenga yuko umugambwe uri ku butegetsi n'ukwiye kwamutwara mu gihugu bakawusezerera. Ku bijyanye n'agateka kazi na muntu, turasaba yuko leta yumenya yuko agateka kazi na muntu ari ikintu kidahara mu buzima bw'abantu, kujya batipfuza yuko nabo bopfa cyangwa se ata kintu kibi cyobashikira cyangwa se ngo bakubagugwe, niko bakwiye guha agaciro ku buzima bw'abandi bantu. Zo umwaka w'amahoro n'umutekano, ndetse ube umwaka wo gusangira bya politike kandi no gukosora ibibi by'ubugome byabaye haba mu bya politike no mu by'agateka kazi na muntu byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri.
Bertil ari mu Rwanda tubutungane bwohana abase ubuzima bandi
nifuze yuko muri mwaka hari abantu bahunze bamaze 5 ans bari hanze y'igihugu nifuze basi ku mwaka ibintu novuga ko ibintu byose mu buryo hama basi n'abantu bacu twabuze ubutungane bukababako bogerageza kwimya n'umugabe basi ibyo aho batabikoze neza bakabisubiramo kugira bigende neza
nyine
ubu bikoze ni wowe byagirira rero kugira shasinzi nyine gusa ndabifuza nuko botera imbere nta bindi nawe novuga gutya bohinduka bagakurikiza gataka kazi na muntu.
Noa ari muri Kenya yifuza ko amahoro yoboneka kuri bose impunzi zigataha
nifuza ihinduka rishasha mu Burundi no kuri na nifuza abategetsi b'Urundi ko bahinduka cyane kuri bibanye n'uburyo familye gucanga ibitwagwa mu ntego za politiki kugira ngo umuntu kanaka yahohotewe umuntu yanyuruje umuntu yafashwe n'intego z'umutekano yapfuye nyine ufite kwigira ibintu mwaka mushasha atamuntu no mu gushyira gushyikira cyangwa ukaza abantu impunzi kanaka ngo yahungutse yahunguka ishyitse mu gihugu igahohoterwa n'abari kuyikingira abo bashyitse mu muryango kumva ngo umufasha yakubiswe kandi kandi yatoye inziga yavuna ngo aricyo cyo kimenya ntibisubira ubuhungira cyane na nyisaba rero furiza abategetsi kandi cyambe ndayifuriza umwaka mushasha nkana mu Burundi anabifuriza yuko kabisa bogira ngeza gukurikirana umutekano w'abanyagihugu ku buryo natwe twogira izina ryiza mu makungu nk'uko n'abandi turi inyuma y'igihugu tukifuza gucaha nukuri ntabwo nashaka yuko nshyira ku muhumatsi wanjye igihugu cyo mvukamo ubwanjye kirimo utuntu tukirangwa nuko ngo umuntu ngo yaciwe umutwe umuntu ngo yagize ngo kubera ngo atari mu mugambi yari ari ku butegetsi ngo umuntu ngo yahotewe n'imbonera kure ibintu nk'ibi ni ukuri nari nifuza ko umwaka kubwo umwaka mushasha uzotangura abantu bari mu buhungiro muwo mwaka uza bagahunguka kubera amahoro ntibahunguke kubera iterabwoba cyangwa abantu babifise n'inyungu ahubwo bahunguke kubera umutima bawukunze nanifuza ahubwo naje yuko najya kwisanga muri icyo gihariro cy'impunzi zizohunguka mu mwaka uza kubera ukwishima kuko igihugu cyawe cyahinduka cyangwa cyose kigahinduka tukubaza igihugu cyacu cyatwiba kuko aho turi ntabwo ari iwacu nukuri bo kwikubita gashi bakabona ko twese turere na Burundi tukubaka Uburundi bumwe muri uwo mwaka ikintu cyacakoze ni uko Barundi ariwe mukuru w'igihugu nawe wafashanyije kurongora ngo ugire iki kwikubita gashi nyine bakabwira abo bayoboye mbere nabo nyine bakabahimirwa mu kubaha imvugo nziza n'impanuro zikwiriye kugira ngo turabe yuko two kubasha igihugu neza nta mvururu zijya hirya no hino tukaba mu gihugu twisanze mbese tukaba atamuhimba ngo hari impunzi ahubwo akumva ngo hari umuntu ari kurondera ubuzima mu gihugu kana kandi ngo hari indi mpunzi yo mu gihugu cy'Uburundi
Roje nawe nyine ari mu Rwanda ati nifuriza Uburundi kuba igihugu gitekanye
zavye ingene umwaka uje wagenze mu gatera kazi na muntu mu Burundi Uburundi mu mwaka ugiye gutangura ndabwifuriza ko habaho kubaha ikiremwa muntu tukavyuka tutumva ngo ahantu naha atowe ibiziga tutumva ngo anana ngo umuntu yanyurutwe tutumva ngo hari abantu bafunzwe bazira ubusa muri make koronka igihugu gitekanye atawidoka
Carmen ari mu Rwanda ati Uburundi bwo bigihugu gitunganiriza bose
Jinku mu Rwanda nifirije Uburundi mu mwaka ugiye gutangura kugoba Uburundi bw'amata n'ubuki Uburundi bw'abarundi bose Uburundi bw'umutekano n'ubutungane Uburundi butunganyiriza bose butaravye inkundi
nizize kuri Kevin ari muri Uganda yifuza umutekano kugira ngo azotahuke
twifuza inyene yuko hogira impinduka kuko ugiye kubiraba mu ndege Denise haracyarimo abantu bahohotegwa abanyagihugu mu barabara baba bari ko bishakira ubuzima nyine ugasanga bamwe bafite ibikoresho byabo dufate nka motari cyangwa ikirimwe na imwe nanjye ndaganira n'abari hariya bakambara harimo ibi utagenda neza cyane gose gose kuko uburi munyagihugu wese ari hari abayifuza nyene ko ubone impinduka na cyane cyane rero natwe tuba turi mu mahanga tubavuye hari aye kumvo zimwe zimwe zitatworohereza ziriyo bifuza nyene ko haba impinduka nini cyane nko mu byerekeye umutekano nyakubahwa nkuko yagize ati leta nkozi leta nzeyi na mwifuriza yuko icivugo ciwe leta nzeyi nyene yobera abazeyi umurundi wari wese yaba ari mu gihugu n'abari hanze kuburyo natwe tubonerwaho akajya tukabona ko ari cyahindutse kugira ngo dushobore gushikana natwe mu gihugu cyacu cy'amavukiro twavuyemo hari amajambo amwe amwe bagenda bakoresha iyo turiko turabyumva kandi tukaraba uko ngene bariko barahemiriza impunzi kwazotaha ubu nk'ikintu kimwe dushingiye ko turaba turabona neza yuko izi mpunzi zimaze kuba zishyika mu gihugu cy'u Burundi zamaze kugenda imbere hamwe dogira amahoro tukabona ingene yabayeho natwe turabona neza yuko ibintu natwe byoheza bigaba byiza tukabona akarorero tuganze tugataha
atibu ari muri Zambia ati nifurije u Burundi gutera imbere mu bisata byose cyane cyane kubariza agateka kazi na muntu
tugaragaje kuraba uko uyu mwaka wa 2022 wagiye ugenda hanyuma tukaraba n'uwo tugiye gukurikira kino cy'ambere twashimira Imana ukungene Imana yagiye turi international cyane hanyuma ikindi nacyo nifuriza cyane u Burundi kuva cyane kuvavanura no guhohoterana cyane cyane by'agateka kazi na muntu guhohotera zina murundi hanyuma nifuriza na cyane cyane u Burundi gutera imbere haba mu bya politike nifuriza u Burundi gutera imbere mu by'agateka kazi na muntu kubahiriza agateka kazi na muntu hatarabwe ivangura uyu nuriya bamenye ko u Burundi ari igihe gusha twese kandi nkifuriza n'u Burundi ko bwo gerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo umurunda uwo ari we wese areke guturatura asubire mu gihugu ciwe yicare ajya atunganye atawanjya wangura icyo nico nifuriza na cyane cyane igihugu cyacu cy'u Burundi muri mwaka tugiye gutangura wa 2021 haze habe impinduka idasanzwe ubutwara zatwarire bose
tawari mu Burundi ati leta nibandanye ikora neza yongere ibishirizeho uko biri
ndatari na muntu ni bije guho cyako ni hitu mukekano gusare yubana ndo ari gejeje yosikare kwanda ari ari gejeje icungira batari na muntu bakashaka kubahiriza nkuko byagisanzwe biri hamba kuki naho njya politike nabyo politike ni politike politike ni ukintu urabandanya kirumva yuko banya abantu politike ni nziza banya bahunze nabo botahuka bakaza mu gihugu kenya n'abandi uko ibikorwa bitanga igihugu bagashyira aho hajya nta politike ushobora kujya hanze ngo ushobore politike yose ikintu mu gihugu rero bya politike naho nyine bumara neza bari bagejeje bajya bari bahunze bahunze kuva muri 2025 bagataha ko n'abandi bari kubataha kandi bari kubataha neza nabo nyine nabo nyine ibicango n'abari bagize kwego kwa politiki bahunze banyamigambo n'abandi naho nyine botahuka nafisi bagiritwa boza bakisigura kuko burya leta nayo n'umubyeyi baboshi yazi ko ibyo bataka ibyo bumviriza hanyuma ubutatsi yagizwe nabo nta ngurane nubwo cyari cyane abanye ne yaje kwisigura ubutumwa ari tubereye
Haul ari muri Afrika y'Epfo ati nifuza u Burundi burimo umutekano
umwaka ugiye gutangura nifuriza u Burundi kugoba igihugu kirangwa na demokarasi igihugu cubahiriza agateka kazi na muntu igihugu abantu bose bibonamo na cyane cyane abakivuyemo batacanka hano uvuga abahunze igihugu kubera umutekano muke kwera demokrasi itagira ijambo kwera ubutungane bubi nifuza ko abahunze igihugu botaha ibyo navyo bishoboka gihe hari umutekano ukwiye
na Nathan ari muri Afrika y'Epfo ati nifuza u Burundi buri mu butungane bukabana neza n'ibindi bihugu
mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe tugiye gutangura, so tubere umwaka w'amahoro, umwaka w'ubutungane. Nkifuriza n'umwaka mushasha abategetsi barongoye igihugu cy'Uburundi hano mahango, zibabere umwaka wo gutera imbere mu butungane, wo gutera imbere mu by'umutekano, no gutera imbere mu biganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda, gushika uno mwanya utifashe neza. Umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri turangije ni umwaka wabayemo ingorane nyinshi cyane, wabayemo ibyoherezo by'indwara, ndetse twarabwiyemo n'ibyago turahuramo n'abategetsi batandukanye, abatubuzimo n'abaperezida babiri bose, ndetse n'abandi Barundi bagiye barahitanwa n'ingorane zitandukanye. Nasaba rero abategetsi barongoye kino gihugu cy'u Burundi baze batere intambwe n'ibyo byose twadondoye hejuru.
Duherehereze kuri gada ari muri Tanzania ati nifuza Burundi umurundi wese yishira akizana.
Bari ko nifuriza Abarundi na cyane cyane nuko nifuza ko mu mwaka wa 2021 na cyane cyane tuzabonamo intsinzi ikomeye, intsinzi ikomeye na cyane cyane kuri buri murundi wese, haba mu bya politiki akishyira akizana akaronka uburenganzira bwo kuvuga no gushyikiriza icyiyumviro kwa shatse, na cyane cyane amasezerano yashyizwe igikumu n'impande zose yarusha muri Tanzania agasubira agahamburwa aho yahambwe n'akagwi k'inkorabarakase NDD-FDD. Ndifuza ko umwaka wa 2021 uwo mwaka utandukanye na 2015, uwo mwaka utandukanye na 2016, uwo mwaka utandukanye na 2017, eka na 2018 na 2019 na 2020 kumbure haba muri politiki eka ndetse no mu by'agateka kazi na muntu, bwicanyi bugahagarara, hanyuma intagondwa zigize ndase mu gihugu zigaca bugufi, zikumva ko igihugu ari cya buri murundi wese, kandi zikumva ko umurundi wese afite uburenganzira ahabwa n'amategeko y'abayigu na mpuzamakungu yo kwishyira akizana mu gihugu kiwe cy'amavukira. Ndifuza rero ko watubera umwaka w'intsinzi na cyane cyane kuri twebwe uno munsi tugorewe hanze y'igihugu, mashamba twacumbikiwemo n'ibihugu byatwakiriye nk'impunzi.
Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa 30 Kigarama kigarukiye mwumvise kugwaruka wifuza ko umwaka ugiye gutangura Uburundi bwo bigihugu cubahiriza bose, igihugu kirimo amahoro n'umutekano, ahata murundi aguma inyuma y'igihugu kubera gutinya kugirirwa nabi. Basavye abarongoye Burundi gutunganiriza bose kugira umurundi wese yishire izane. Kiganiro mwari ko mugishikizwa na Francine Kanyange karifurije kugira umwaka mwiza w'ibihumbi 2021 naho ubutaha.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.